mukiganiro cihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijuja Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashiramwe Kasiye itegera turongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe yindi ntera na cyane cyane ku mwana w'umunyeshure adafisa yandi mikoro.
Turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane, yaraheze iminsi mikeyi vyo kwiyunguruza bigorana. Abanyeshuri bamwe bagiye kurorera amabisi bagacirwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru, mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho bimugora bafise ayo tugihumbi n'amajana abiri bamuhaye ko kugenda no kugaruka ugasosanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera. Gashirahamwe avuga ko ari igitigiri cy'abana baja ku ishuri babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishuri barushe cyane ku buryo niyo bashitse mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Abanyeshuri gusa bafite ico kibazo nkuko babibwiye ijuja Amerika. Banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafite ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishuri yacerewe.
Ivyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nico kimwe, kuko uburyo bwo kwiyunguruza ni nka bumwe bunyine ashika ku ishuri yarushe, hanyuma kandi kagira n'umwifaririko ukavukamuciramwo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose abakunzi b'ijwi rya Amerika bazindukiye ku gituro cy'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo cya kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshuri bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigizigi Sagara, aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni ukuvuga ko barengana komine 2 arizo Muha na Mukaza kugira ngo bashike ku ishuri. Bisigura ko bafata bisi 2 imwe imugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke baharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko n'abari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha ni uko twabuze ikintu gitwunguruza, kuvuga ibitoro byabaye ndanze benshi banini kuva mu Ruziba gushika mu Kanyosha n'amafaranga 2,000 kandi ku moto mugenda muri 2 cyane umwe muri 2 n'600 amakinga ni kiba tugifata yoyo nawe nyene acaduza babonye gitoro cyaduza
yana wizodi ndiko naja mu Buterere kwiga
nakerewe kwinjira tunjya samoye na kenzi
twari twabujije kudutwara ku ishuri, niyo mpamvu turi ngaha tangura saa moya n'inusu baterewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo, uretse kwimura ibyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko nimomba gose uko ibyo baba bize nanjye ntabyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshuri batabyesitse umwigisha abyigisha ariho ndi asike ntahura.
Nuko dushobora gutanga n'amayinitiyo gaco yahetse kutangura honje nk'ubwo buryo urumva nk'ubu ashike nka saa tatu, urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi, kora nk'abo mu cyenda batangura tugere n'inusu, urumva bamaze kwiga byinshi, rero urumva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko bandigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishuri.
Barakoroherezwa abanyeshuri nk'uko byari bimeze, abanyeshuri batangura
guhomba rwose mvu rero kabisa leta ikwiye gukora ishoboka byose igacuruza amadevelopment akwiye akacuruza ibishoro kugira ngo ishobore kwiyunguruza bitacugoye.
hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nabo kandi hebemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu gabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari cahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.